Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nchuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro vya radio mukunda ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda muri cya 18 muri komunaje wa Diane na hazuye ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara icuno munsi kigizwe ahanini n'izingingo zikurikira
urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo harawa n'ibintu by'ibihuha tugapompa mugabo bikanga
abaje bagoroma ibindi muri ko arababwira ati za ko turabira hari gihe batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhiga imitiri ugure
Abarero ni bamwe mu barimyi b'umuceri mu ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko hari ingwara yafashe ibitegwa byabo yabayobeye iyo nkuru co kimwe n'izindi zitandukanye zigezweho muri Zimbabwe turazigaruka ko handi hato mugume ko maradio yanyu Wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agiye kugenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo mfata kibanza nyuma yaho perezida Robert Mugabe atangiye imihoho ejo kuwa kabiri ibyo byatangaje n'umuvugizi w'umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi mu gihugu cya Zimbabwe Simon Kaya Moyo avugiriwe umugambwe yavuze ko umukuru n'amashinga mateka ya Zimbabwe ashikiriza iryo tangazo kuri no wa gatatu avuga kandi ko Mnangagwa azorahira ayo mabanga kandi akazorongora Zimbabwe kiringo kitare ngimisi 90 imbere y'itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije mu mwaka uza ahamukibuka ko Emmerson yari yakuwe mu mabanga y'icege y'umukuru w'igihugu ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa 11 na Robert Mugabe mu nyuma ku munsi w'Imana uheze umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi umugena kuba umukuru wawo mu kibanza cha Mugabe Emmerson ico gihe yari mu buhungiro hanze y'igihugu yahawe amasaha 28 ngo abe yatahutse nkuko Simon Kayamoyo avugira ZANU-PF abivuga ivyaranze Emmerson wari turaza kwigaruka ko mukanya kari imbere Indege ya gisirikare ya Leta Zunze za Amerika itagira umudereva drone muri mu gifaransa yaragavye igitero muri Somalia yica abarwanyi ba Al-Shabab barenga ijana ivyo bitangazwa n'umukuru w'abasirikare ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika Africom abategetsi ba gisirikare babwije ijwi rya Amerika ko igitero cyo kuri wa kabiri catumbereye ikambi ya Al-Shabab yimenyerezwamo iri mu ntara ya Bay ni ku birometero bishika 200 mu buraruko bushira uburengero bwa Mogadishu Amerika ivuga ko ico gitero cashobotse kubw'intererano ya leta ya Somalia kandi ico kibanza cari mu bizoshobora gukoreshwa mu gutegura ibitero vy'iterabwoba ku rwego mpuzamakungu Amerika imaze kugaba ibitero bishika 30 kuri Al-Shabab muri uno mwaka muri byo harimo ibirenga 5 muri kuno kwezi Tukini muri Afrika igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo chavuze kuri wa kabiri ko cahamagaye ambasaderi wacu muri Libya nyuma yaho bigaragariye ko hakorwa rudandazwa rw'abantu muri ico gihugu Kinshasa yifuza kumenya vy'ukuri uko vyifashe muri Libya no gutahukana abanyekongo bose bari muri ico gihugu bavyipfuza mu gihe vyogaragara ko bari muri abo bakorerwa ubuja Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wa Kongo w'imigenderanire n'ayandi makungu Leonard Hache Otekindu uwo mushikiranganji yifuza ko ikibazo cabimukira gikwiye kuba mu vya mbere bizokwigwa mu nama ya Afrika n'umwe bwa Buraya izobera ya Abidjan mu mpera z'ukwezi kwa 11 Burkina Faso nayo nyene yarahamagaye uwiserukira muri Libya nyuma yaho bashikirijwe ayo makuru y'urudandazwa ngo abanyafrika muri ico gihugu na Nigeri nuko nyene Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushora kumva ibiganiro byacu muca kuri rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu naho kuri rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ikiganiro cyacu tugihere kuri politike ya Zimbabwe. Nyuma yaho wahoze ari perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe, Robert Mugabe atangiye imihoho kuri wa kabiri, leta z'umwe za Amerika zisaba ko hashigwaho bidatevye leta mfata kibanza nshasha. Ibindi kuri no nkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Afrika y'Epfo Anita Powell, murayumva mu ijwi ry'umumenyeshamakuru wacu mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Leta zunze ubumwe za Amerika zirasaba abategetsi ba Zimbabwe kwerekeza igihugu munzi bacyuhunyayo kandi bagahura ubuga abaturage n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakigendera hazaza habo. Mu nama yamaze umwanya muto Departement ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yagiranye n'itangazamakuru ku mugoroba wo ku wa mbere, umuyobozi wungirije wayo ushinzwe imibanire na Afurika Donald Yamamoto yavuze ko impinduka nyazo mu bukungu na politiki bikenewe cyane mu gusubiza ibyifuzo by'Abanyazimbabwe. Ni ubutumwa bwaje mbere gato y'uko perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Zimbabwe atangaza ko perezida Robert Mugabe yeguye kuri uwa kabiri. Yamamoto yavuze ko amahanga ashaka kuvaniraho Zimbabwe ibihano kandi ashaka ko Zimbabwe igira uruhare nyarwo muri politiki ishikamye y'ibihugu bituranye nayo. Kuba Washington ishaka kuvaniraho Zimbabwe ibihano ni ukugira ngo harari kurikiza inzira zose za ngombwa, yubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi igahura uruhare abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakagira ijambo mu gushyiraho guverinoma, nk'uko Yamamoto abivuga. Mu magambo ye yagize ati, icyo tudakeneye ni uko guverinoma cyangwa ishyaka za NUPF riri ku butegetsi byabeshya abaturage gukoresha amatora ahutiyeho, ntibite ku mavugurura muri guverinoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka, cyangwa ntibaha umwanya uhagije abanyapolitiki muri Zimbabwe wo kugaragaza ibyo bifuza muri guverinoma nshya. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zimbabwe, Harry Thomas, yari yahuriye mu muhezo n'abayobozi ba ZANU-PF n'aba batavuga rumwe n'ubutegetsi mu kugerageza kubafasha kugena umurongo wa politiki ku hazaza ha Zimbabwe. Mu myaka myinshi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze kwamagana uburyo Zimbabwe honyanga uburenganzira bwa muntu no kutagendera ku mategeko, isaba guverinoma kugendera mu nzira ya demokarasi mu iterambere ryayo. Mu bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ubutegetsi bwa Mugabe, harimo ibyo gufatira imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo. Abantu ku giti cyabo babujijwe gukora ingendo mu mahanga, gukomanyirizwa kugura intwaro no guhagarika inkunga zitari z'ubutabazi Zimbabwe yahabwaga na guverinoma ya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gitanga inkunga nyinshi zigenewe ubutabazi n'iziterambere ku baturage ba Zimbabwe. Dufite miliyoni zikabakaba 220 z'amadolari ya Amerika zigenewe Zimbabwe, ariko Yamamoto avuga ko zinyuzwa muri guverinoma mu miryango itagengwa na leta, abahagarariye abaturage kandi zikibanda ku buzima n'iterambere rya rubanda. Abajijwe niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo zari zizi ku migambi y'igisirikare nk'uko amakuru avuga ko ibihugu by'Ubushinwa na Afurika y'Epfo byari bibizi, Yamamoto yasubije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kubona ko igisirikare kizagira icyo gikora, agira ati, wabyibwira nawe uko igisirikare cyari cyamaze kugaragaza ibyo Mugabe yakora kikamushyigikira n'ibyo kitamwemerera gukora.
Anita Powell akorera ijwi rya Amerika muri Afurika y'Epfo aragaruka kandi ku buzima n'ivyaranze Melson Mnangagwa agiye kuramutswa Zimbabwe mu kiringo c'imisi 90. Inkuru yiwe n'umurayumva mu ijwi ry'umumenyeshamakuru wacu mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Mu gihe cy'imyaka 37, Emerson Mnangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanirisha kabakadasohoka muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka. Yabwiye ikoraniro ry'abarwanashyaka ba ZANU-PF ati, ZANU-PF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko imvugo yarahindutse. Emerson Mnangagwa wirukanwe ku mwanya wa vice perezida yahimbwa akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Ni uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uwa kabiri yagize ati, nabwiye perezida ku bibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na perezida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indi mikuri y'ingingo. Kuri njye ijwi ry'abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana, kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse ku kuba Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice perezida we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice perezida byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe yo kuba vice perezida akazamusimbura. Icyakora Mnangagwa nawe si umwana, kuva mu mwaka w'1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi, yaje kugirwa vice president mu 2014 nyuma yuko Mugabe acanye umubano n'uwo Mnangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru ubu wahindutse umwanzi igice wa Mugabe. Kurahira kwa Mnangagwa birasa nk'ibyahosha umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka. Igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiwe na Mnangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa Mugabe yavutsemo. Ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batonye cyane kuri Mugabe. Ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emmerson Mnangagwa? Chris Mutsivango kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanye intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Mnangagwa. Ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi. Ntibazi uburyo leta y'iki gihe iyoborwa, bangiza ubukungu mu buryo bukomeye. Ariko icy'ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'ama baturage ba Zimbabwe, kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza. Kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubera Mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu. None Mnangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe yagiye guhumeka. Incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ari we wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe Gakurahundi, aho abasirikare barimbuye abanyapolitiki n'abo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikiza n'UPF mu myaka y'1980. David Mrowa wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo Mnangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryateraga inkunga abarwanya Perezida Mugabe agira ati: mu buryo bwose bushoboka Mnangagwa ni mubi kurusha undi wese, dore niwe wateguye anayobora ubwicanyi bwa Gakurahundi kubera ko Ubwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC ikoze ikirenge muri Zimbabwe, kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU. Margaret Thatcher n'inshuti ze batekerezaga ko ANC ishyigikiwe na SACP n'Uburusiya. Ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU. Yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko n'ubari ko biri. Kuva Mnangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe, ariko mu ijambo yavuze ku wa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa, abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire. Ariko wakwibaza uti kucya bivuze ubu gusa? Byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi kwa nezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona The Crocodile. Yagize ati: ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya, yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye.
Nuko rero arakoze Claude Ganza Munyamagana, umunyamakuru wacu w'Ijwi ry'Amerika, dusomeye inkuru zitandukanye kuri Zimbabwe zakozwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Afrika y'Epfo Anita Paul. Izi nkuru rero zose za Zimbabwe n'izindi ziriko zirategurwa muziraza kuzikurikirana makuru yacu yo hanyuma. Unaho mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi hari ingwara itaramenyekana yafashe igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza. Habajeje intwaro basaba abashakashatsi mu by'indimo kuhashika kugira ngo baronse imiti mu maguru masha abanyagihugu. Nimbwiye abo banyagihugu bamaze kubwira Ijwi ry'Amerika ko babuze ayo bacira nayo bamira. Diane Ndonse yanyarukiye ngaho i Bubanza.
Iyo ngwara itaramenyekana yateye igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza ifatira ku muyange w'umuceri. Mu gihe uyangitse aho kuzana imbuto haza agashugwe nako nyene katamuza cyane. Aba barimyi bavuga ko ataco baziga kuzohakura narijya icyo gitegwa gifashwe kikiri gito.
Umugabo uriko araba ukuntu kiriko kirafatwa uya acyari hamenye nk'aba bishoboye bashaka kuzimbere bakaronka nk'umuto gutangwa kugatwa pomu kiri hasi kiri muto muto. Hashobora kuba nk'ani imifuko itanu cyangwa icumi ashobora kuharonka imifuko itatu mbo buri kurahomba bashobora gufata ingurano y'umuntu akanaka usanga amenga n'ingorane.
Ndabona nta myumba timisi ngo ndakurima n'umuceri umwaka wa uyugeze nta kindi kintu gera bari matara umuceri. Ariko muri iki gihe kubera rero tubona ingwara utangura kuduka cugwara utarunama n'umuti nta urawutora kunyo ngwara nta nuyizi.
Igitegwa cy'umuceri kiza imbere mu bitegwa bizanira iterambere abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza na cyane cyane abo mu makomine ya Gihanga na Mpanda. Amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana arakorera muri ayo makomine kubw'ibyo, gutyo bigafasha abarimyi kuyikorako kuko icyo gitegwa gitsaba uburyo bunini mu kukirima. Ariko muri kino gihe batanguye kugira amaganya ko bashobora kubura amafaranga bishura ingurane hamwe iyo ngwara itotuzwa muri icyo gitegwa.
Igitegwa cy'umuceri kiragoye tutasabye ingurane nto gishobora. Icyo gihe rero iyo ngwara iteye mu gitegwa na ya ngurane y'abandi batoye birakugora gusubiza ingurane y'abandi. Urashobora gusanga warasabye ingurane mu ishyirahamwe masasemu canke masira shiramwe nyene abayebaye asanzwe yo kuzira no kugurana kurasa kugira usubiza yangurana yabandi bigacha bigorana kuko mwimbo wari witeze si wuronka
igihe mwimbo w'umuceri utagenze neza birazana amatati mu kibano ni mu gihe umuntu ashobora gufata ideni ku muntu aziga ko azomwishura yimbuye nta karusho pasteur numwe mu bajejwe intwaro kugacimbirikanya bikere ko muri zone yo kumusenyi avuga ko nagasho bakinjira
iyo waci iryo deni umuntu mwavuganye nk'umuceri uzomuhereza canke amahera waci y'inyungu izo kunkayandi cusanga aya mahera utayaronse uhari huza wumva ubucho kwa upeje bakukomfoka ukitabaye wa mugafungwa baravye butungano kuno bukora bacha barabati none uyu muntu yirodene yarafise kuri hacha nke byabaye gute uhura dayanuka mwereka mu mushati tera abantu kuno naje kuno nahombye kukwera abategeje barabati uyu muntu nibamufungure kwera nawe nyene ni hari yari myongwa rimira ubusa niho usanga rero ibazo ro bihagararira ngaho
ico bikoze abanyagihugu bavuga ko muri rusangi bagerageza kwitaratariza mu kurondera imiti igihe babonye ko imirima itameze neza ariko rero basaba leta ko bo kwamana abafundi b'indimo bagenzura imirima yabo aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone yo kumusenyi muri commune Mpanda bayaze n'ijwi rya America
urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo harabandi ibintu by'ibihuha dukoresha kunuku tugapompa mugabo bikanga
abaje bagoronome bindi muri kora babwira tiza ko turabira harige batanakunda mugabo bakakubwira tigenda uhiga imitiri ugure kwegera n'ico twosaba leta yo ziratembera mu mirimi wacu kazirarabe cyo dufasha kora bitadufashije mu ntacho twana twokwimbura cyane
nduko kimungabunga kwera nibiyaya n'ico kintu barima cyane
muntuwaro bavuga ko iyo ngwara yate igitegwa cy'umuceri ariho bakimenya buramatari w'intara ya Bubanza Tarsis Niyongabo asaba abajejwe ubushakashatsi bw'ico gitegwa kubifata mu minwe mu maguru masha
ni ngwara mbigose kuko urumva hiteye nta na kimwe ushobora gukura nta na kimwe ukorera ubusa tugasaba yuko ababijejwe mu bushakashatsi na cyane cyane abibanda ku gitegwa cy'umuceri ko bonya rukavuba bakadufasha kugira ngo batore iyo ngwara yariyo banadufashe no kwironderera umuti cyo fasha bene gihugu
twibutse ko ni imbura riheruka ry'umuceri ritabonetse ku rugero rwari rwitezwe n'abarimyi bivuye ku ruzuba rwari rwawakiye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya America
Diane Ndonse urakenuye inkuru dishikiriye unyene muri studio no kugwego nyobozi gw'umugambwe APRD rwafashe ingingo yo gukombora ho mukuru wayo mu gihugu cy'u Burundi Gabriel Banza witonde ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Roje uri kaneza ariko arakurikirana ino nkuru Roje amahoro
naho neza Diane
amakosa uwo mugambwe wagiriza umukuru wayo naya
egoma Diane gatya mugambanze nkosore numugambwe APDR nokuvuga ko amakosa umukuru wo mugambwe yagirizwa na batatu kuri batanu bagize ugwego nyobozi w'umugambwe ari uko yahinduye imenyetso by'umugambwe yongera ahindura izina ry'umugambwe irindi yagirizwa nuko ngo yakoze bimwe bitayitwa kari mu Gifaransa nokuvuga ko abeshya abantu ngo agize ibyo by'uguteka umutwe hanyuma abantu bagaheza nakaza kugariza umugambwe kandi bakabona ko bicafuza ishusho y'umugambwe wabo ikindi kintu bamwagiriza gikomeye bavuga ko ngo yigisha mu rwaruka rw'umugambwe wabo yuko hari mu kubuza intwaro mfata kibanza atamatora y'2020 azoba ngo abantu bakwitegurira intwaro mfata kibanza amakosa muri rusangi ahanini bamwagiriza nayo Diane
none bivuga kwiki wewe
Ego mwe Gabriel Banza witonde tuheje tuvugana mukanya twara umugambwe APDR avuga ati ibi ni bintu bw'ubwoba kandi ingingo nkuko atanga ingo yafashwe avuga ko atamategeko yisunzwe akanavuga ko itege kugira ngo umukuru w'umugambwe akurwe mu mugambwe APDR abanza kuba inama ya bose hama inama ya bose igafata ingingo yo kumukura iyo nama nayo akavuga ko ari yabaye mu kwezi ku itariki y'umunani mu kwezi guheze kandi itafashe iyo ngingo ikindi nacyo avuga ko iyo nama mu kugifata iyo ngingo abanza kwagiza ibintu bitari bike harimo kudakoresha amanama ayo nayo avuga ko yamayakoresha ku minsi ya gatandatu n'uko amezi atatu aheze nk'uko umugambwe wimusaba
urakoze cyane gose Eloge wirika neza ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama uraza guheza uyigaruke ko makuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe Diane
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Kamanyura mu karere ka Walungu ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo harugwa abana b'impunzi z'abarundi bagera kuri 89 bafise ingwara ya kwashi inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Ubwo radijwe ya Amerika yagendereraga mu Kamanyura acumbitse impunzi z'abarundi zigera ku 3000 muganga Rosaria Butoyi ugurikirana imirire y'abana bagwaye bwaki ndetse n'izindi ngwara zituruka ku mirire mibi yatangaje ko hari umubare munini w'abana bagwaye bwaki ariko bari kugenda babavura
mu bana tufise n'uburyo buke tufise bose urumva ko batogenda batoronka ibyangombwa bikwiye mugabo muri abo harimo abana turiko turafasha bangana na 89 hama muri bo harimo batari bake bariko baratora mitende mugabo harimo n'abandi bakigwaye cyane abo bagwaye cyane mu gitondo turabahubuye canze tugaragaje gucanga mu buryo bw'ibifungurwa bitanga ingaburo zihuta ni ukuvuga ngo haba harimo isoya haba harimo ibigori haba harimo amasaka haba harimo ibiyoba n'ingano hama ku mugoroba bagwaye cyane turaba ha supplementation y'amagi canke indagara canke amata y'ibiyo nabo bariko baratora mitende ibi byo kuvyimba amaguru biriko birahera by'imishatsi yabenje biriko birahera kitarahinduka cyane na matama nayo biza bukebuke kugira ngo aranaye kwifata buhoro buhoro niko n'ubukirikira buhoro buhoro.
Ndayisenga Françoise numwe mu baserukira impunzi zo mu Kamanyura aragaruka ku mpamvu ituma ubugwayi bwa bwaki bukomeje kugaragara ku bana benshi b'impunzi ziri mu Kamanyura.
Twari tumaze hafi umwaka tutimbura neza kuburyo rero utwo twimbuye twahera kare wacusanga umubyeyi ntaronse ingene agaburira umwana neza bica bisongwa rero nuko ukuntu twinjiye mu ikambi tumara igihe tutaronka ibifungurwa kuko benshi ntibavyinjiranye mu ikambi barabibivye ibyo bashoboye kuronka navyo urumva ntibyari bigikwiye abantu bose
nyamara nubwo bimeze gutyo impunzi z'abarundi ntizikozwa imfashanyo zihabwa n'ishyirahamwe rya ADESE rishinzwe ubuzima muri ASR aho urisaba yuko abana bagwaye bwaki bajyanwa mu bigo nderabuzima byondora abana bahuye n'indwara z'imirire mibi ndetse no kwemera amafunguro iryo shyirahamwe rya ADESE ritegurira abo bana.
Turabyanga kubera abana bacu tutamenye kubagaburira ibyo kurya turimiye ngaha ibyo binini tuzi babihingurira ibyo bazana abana bacu turabaha amata y'isoja turazi kuyakora turabisa bize nitrise barayakora n'abaganga bacu tukaca tubyikorera abana bacu batunganiriza twe twaramenyereye kwimenya kuva dushika mu buhungiro ntibaduhe indya bari imyaha kandi tujane kuzirondera kuri iyo soko tubyitore ibyo dushaka ibyo bindi bakora ntituzi ibyo babikoramo nibabizane niba twakati twakoze mu biyo bibi babizane tubikore tubibona ibintu biri fre dushaka ibintu biri fre apana rikoze amabota akoze cyane ibyo binatere
bamaze kubona yuko umenga biyateye ubwoba nibaze badukorere mu ngata bazane uburyo bazane izo ntete z'ingano z'amasaka n'izindi za nkenerwa zituma abana amagara yabo amera neza kuruta buhirire ko twari tugejeje kugira abana basubirane bamere neza kurusha uko biri twe twifuza ko boza bakabafashiriza hafi yacu mu buryo twumvikanye.
Tumenyeshe yuko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cya bwaki kibasiye abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu Kamanyura akambitse impunzi z'abarundi ihuriro ry'abakristo bo muri inkambi bagenda bateranya amafaranga bakagurira abana bagwaye bwaki amagi indagara amata n'ifu y'igikoma cy'ingano n'amasaka. Redatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Medaste Ngabura kenuye inkuru yawe bakunzi bijuga Amerika bashobora gusura kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya ni kiganiro camagara y'abantu. No musi kiganiro twagiteguriwe na Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda aragaruka ku ngwara yo gucibwamwo igisibije mu ikambi ya Mahama. Reka tumuhe ikaze na muganga Cyril Ntawumagaze bari kumwe mu kiganiro cy'uno munsi.
Ingwara zo gucibwamwo ni zimwe mu ngwara zibonekeza mu ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'abarundi. Izo ngwara ziri kwinshi ariko kenshi zigakunda kubangamira abana bari munsi y'amezi 6. Muganga Cyril Ntawumagaze amenyesha ko ari indwara ahanini ziva ku isuku rike kandi zikandukira.
ingwara zo gucibwamo mu bisanzwe ziri kwinshi bivanye niki ni cyaziteye no kuvuga yuko ingwara zishobora kuba ziva mu mucafu twita bacteri cyangwa virus cyangwa bikava ko umubiri hari byo utashobora kwemera nkajya usanga ikintu twita intolerance hari nk'abantu usanga umubiri wabo utemera nk'amata hanyuma hariho izindi ico ziva ko nk'ibi zingwara zisanzwe z'umubiri cyane cyane zamara ibintu twita colitis cerise cyangwa maladie de Crohn ivyo rero byose bija mu migwi ibiri hariho ingwara gucibwamwo y'umwanya muto iyo twita diare egi hama n'ingwara y'umwanya muremure iyo twita diare chronique
none iyo migwi ibiri iyo bitandukanywa n'iki tubibwirwa na muganga Siro ntaho magaze
iyo rero y'umwanya muto mu isanzwe ntibira irenza iminsi 14 hanyuma akaba ariyo izamo ahanini utwo tudukoko twa bacteria cyangwa virusi hama kajamwo nuko umubiri udaheza ngo wemere icyangwa ikindi akajamwo n'imiti imwe imwe usanga yica udukoko twita floro intestinal bigatuma ibyo turya cyangwa ibyo tunywa bihaca birengana hanyuma izo ngwara navuze ari maladie de Crohn cyangwa colite ulcereuse nibyo biza muri ya diare igihe kirekire ariyo mbi kuko murumva ko iyindi mu isanzwe diare ntihenze iminsi 2-3 ikaba yarangiye ahanini mu isanzwe izo diare cyako kucibwamo hari aho bigenda ataca umuntu yibora afata ariko rero iyo ubonye iyo diare cyako kucibwamo kubandanije ukarenga iminsi 2 umuntu akagira kuja kumanda mukuru akashika 10 canke akabonamwe amaraso canke akayogwa canke akabara munda cyane canke akabona umuriro amucanwa ashateje kuja kwa muganga ikindi naco nuko iyo ku mpinje ku bana batoyi bakivuka bamaze munsi y'amezi 6 bobo iyo baciwemo 2-3 ku munsi ibyo bituma tubwira ababyeyi yuko bateza kuja kwa muganga
iyo umuntu yituye umuganga iyo ngwara mu minsi 2 canke 3 iba yamaze gukira nkuko muganga ntaho magaza abandanya bitubwira
inkwirikizi nini mbi zo ngwara zo gucibwamo ni kubura ibyunyunyu no kuvuga ikintu twita dehydration
muganga Siriro ntaho magaze amenyesha ko muri kino gihe ingwara yo gucibwamo ikaze mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ahanura abantu baba ahantu akoranira abantu benshi nko mu makambi y'impunzi kwitwararika isuku kuko iyo ngwara iri muzandukira
izo ngwara zo gucibwamo ahanini ni muri bihugu biri munsi y'amajambere kuko usanga abantu barenga imiliyane 2 bafite ikibazo cy'amazi murumva rero iyo tugiye mu kambi y'impunzi naho bica bibindi n'abantu benshi bari hamwe baheza ntibaronka amazi akwiye ntibaronka ibikoresho bikwiye by'isuku hamwe umwe ayigwaye kubera ababegeranya ari hafi uwundi aheza agaca ayigwara ababishoboye tubasaba yuko baha amazi akwiye bakabaha ibikoresho bikwiye by'isuku hama nabo tukahanura izo mpunzi twabahanura yuko bakwifata neza bakamenya ingingo n'ingendo nziza z'isuku ku buryo baheza bagakora isuku neza mu bisanzwe iyo gize isuku neza ufise ibyangombwa birumvikana yuko izo ngwara zitaba nyinshi
muganga Siriro ntaho magaze amenyesha ko bidakenewe ko umuntu yafashwe niyo ngwara yo gucibwamo ashigwa mu kibanza ca wenyene kurya bigenda kubagwaye amacinya canke korera kuko ingwara yo gucibwamo ikira n'ingoga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakenuye akabari no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe ncuti bakunze Michael muratwumviriza ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice saa 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avuga ku isi na cane cane muri Afrika mushobora rero kuzamura twandikira ibyo mushaka ko turashikira ko kuri kino kiganiro muciye kuri radio yacu @gmail.com hamagucyo tukagerageza kubatunganiriza bivanye n'ivyo mwadusavye turiko kandi dusa nk'udasozera uno mwaka wa 2017 inkuru mwikundiye muri kino kiganiro wanyu mu ntara mushaka gusubira kumviriza mwidusabe kuri radio yacu @gmail.com hama dusubire tuyibashiriremo Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi mari kumwe muri kano kanya mu biganiro vy'ikirundi n'ikinyarwanda tuifurize kuranigwa muraza kubandanya mumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muri